Mwitangazo shira hamwe avuga ryasohoye kuri uyu wa mbere yibukije ko President Cyprien Ntaryamira yapfanye n'abashikiranganje babiri ba leta yiwe aribo Bernard Chiza na Cyriac Simbizi. Imenyesha ko urupfu rwabo rwabaye mu barutagira kungana atari ku miryango yabo gusa ahubwo no ku barundi bose hari haheze amezi atandatu yonyene babuze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye yishwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Ibyo bazo shira hamwe kugeza ubu ni byinshi. Adela Hishaki umukuru wa yabishikirije mu kiganiro kigufi yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ishyirahamwe Avod irababazwa no kubona imyaka 27 iheze inyuma y'icyo cyago abarundi bose muri rusange na cyane cyane imiryango y'ababuze batararonka umuco ku byabaye. Nicyo gituma Ishyirahamwe Avod risabye ibi bikurikira: ubwa mbere kuri leta kukuri kuri ibyo bara byaguye kumenyekana k'ubutungane bw'ukora kw'imfubyi zabo bahisi buzibuka mu gutanga ubuzi kuko usanga barihebuye ko hoba gushumbusha imiryango yabuze kuko iyo ndege yari ifise asiramu.
Abasigwa abategetsi b'u Burundi basaba ibihugu na cyane cyane bibanye by'u Burundi gutanga intererano ishoboka yose kugira ngo urubanza rwerekeye urupfu rwabo ruburanishwe.
Ku bihugu bibanye bicuditse n'u Burundi dusaba intererano iboneka kugira urubanza rw'urupfu rwa nyenicyubahiro President Cyprien Ntaryamira n'abashikiranganji biwe babiri gutohozwa kuko ubu imigenzanire myiza y'u Rwanda n'u Burundi iriko iraja mu ngiro tukaba tubishima. Icya kabiri twasaba ko hoba intererano ikwiye kugira urwo rubanza nyene ruzocibwe kandi rushikirizwe ataguhengama tutibagiwe n'izindi manza z'incungu z'u Burundi zitarakurikizwa.
Ku munsi wa gatanu w'indwi ishize Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta yavuze ko igihugu c'u Burundi kiticaye. Hari mu kiganiro abavugizi b'inzego n'ibisata vya leta baha abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu.
Ikindi kibazo nabajijwe ni kibazo nabaje kijanye n'itariki 6 z'ukwezi kwa kane twama twibuka urupfu rwawo zari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira. Icyo kibazo carashikirijwe na leta y'u Burundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafite inzira zicamo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntibyakunze kw'ico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitewe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu. Ariko leta ntiyahebye kuko urubanza ruriho abo vyega barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti. Izo nzira ziriko zirakurikizwa turindiri kizovamo.
Cyprien Ntaryamira yapfuye ku myaka 39 gusa yari umukuru w'igihugu wagira kabiri wo mu bwoko bw'abahutu arongoye Burundi nyuma ya Melchior Ndadaye. Yari yagiye ku butegetsi kwa gatanu ukwezi kwa kabiri 1994 akaba yaguye mu ndege yahitanye mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu gihe bari bavuye mu nama mu gihugu cya Tanzania. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.